mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu na FM 104 bice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye muri iki gitondo hano Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro. Mbaha ikaze mu makuru y'akakanya, nabifuriza kunogerwa n'ibiganiro byacu. Mu Rwanda harabera imurikabikorwa ry'igihugu ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi.
Numiwe njyewe njyewe akamwagaritira zirindwi nkagira ngo hari mbese kumva ko ubwo ari njyewe ufite inka naho hari izirenze naye ndi kumva uwami nka nkingiye ahubwo nanjye nkayoroye.
Uwo ni umworozikazi witabiriye amarushanwa yo gukama mu Rwanda watunguwe n'uko yabonye inka ikamwa litiro z'amata zirenga 50. Turanababwira ibyerekeye ubwiyunge mu Rwanda, ibibazo mu mikoreshereze y'amafaranga mu muryango wa Afurika w'Uburasirazuba n'izindi nkuru. Ntimujye kure, ni mukanya. Ariko Aloyse Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi, turayahera kuyavugwa kuri Congo. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Leta Zunze za Amerika bahisemwo umukinyi w'umupira w'amaboko yamuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Dikembe Mutombo, gufasha mu rugamba rwo kurwanya Ebola mu gihugu ciwe c'amavukiro. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Amerika bafashe ingingo yo kurondera Mutombo ngo afashe inyuma y'aho ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu butegetse abahinga b'ikigo cya Amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu funyafunyo kwigira kure uturere twafashwe na Ebola kubw'umutekano w'amagara yabo. Mutombo yateye akamo asaba abanyagihugu mu turere ico kiza cateyemwo kwiyubara no kwitura abaganga mu gihe bafashwe. Mutombo yashitse muri Leta Zunze za Amerika mu myaka y'igihumbi kimwe n'1980 aje gukurikirana ivyigwa vy'ubuvuzi, ariko kandi abifatanya n'umukino w'umupira w'amaboko basketball, kandi azwi cyane mu bikorwa afashisha igihugu ciwe c'amavuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Leta ya Iran ishikiriza ko icuka kibi kihari atabiganiro na Leta Zunze za Amerika bishoboka, ni nyuma yaho Perezida Donald Trump wa Amerika afatiye ibihano igihugu cya Iran. Mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yabereye mu mwiherero ejo ku munsi wa mbere, ambasaderi wa Iran muri ONU Majid Takravanchi yabwiye abamenyeshamakuru ko Amerika ibwirizwa guhagarika intambara y'ubutunzi ku banyagihugu ba Iran. Yavuze kandi ko atawoganira n'umutera ubwoba kandi akanamutoteza. Ambasaderi Ravanchi yabishikirije haize amasaha make Amerika itangaje ibihano bishasha ku mutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei hamwe n'abasirikare 8 b'abakomanda. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwashikirije ko butegekanya gushira ku rutonde rwirabura n'umushikiranganji wa Irani w'imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javaz Zarif kugira bagondoze Teherani gushira mu ngiro ibisabwa na Leta Zunze za Amerika. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho agateka kazi na muntu Michel Bachelet yashikirije ko abantu bose bakekwa ko ivyaha ndetse n'abahoze ari abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu bafise uburenganzira bwo gutunganirizwa hisunzwe amategeko mu bijyanye n'ubutungane. Aragabisha ko mu gihe ivyo bitokorwa bishobora guhamagarira benshi bakaja kwiyunga n'iterabwoba hamwe n'ubwicanyi mpuzamakungu. Uwo mutegetsi yabishikirije ariko arugurura inama ya 41 y'akanama ka ONU kajejwe agateka ka zina muntu i Geneve, nk'uko Lisa Schlein umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Geneve yabishikirije. Bachelet ashikiriza ko abantu barenga 55,000 bakekwa kuba bari mu mihari y'iterabwoba nkwa leta ya Kiislamu hamwe n'imiryango yabo bafungiwe mu bihugu bya Syria na Iraq. Muri bo harimwo abarwanyi b'abanyamahanga bava mu bihugu bishika kuri 50 harimwo n'imiryango yabo iharugwa mu bihumbi hamwe n'abana babo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aterekanya kugiranira ibiganiro n'abakuru b'ibihugu vya rutura mu nama y'ibihugu bitunze kuruta ibindi ku isi G20 izobera mu Buyapani muri iyi ndwi, nkuko byashikirijwe n'abategetsi ba Amerika ejo ku munsi wa mbere. Mu bo bazoganira harimwo Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping n'Uburusiya Vladimir Putin. Azoganira kandi n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi, chanceler w'Ubudage Angela Merkel wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan, umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Australia Scott Morrison mu bubonano na mugenzi we w'Ubushinwa ushobora kuzoba ku munsi wa gatandatu. Abanyamerika bawitezemo ko abo bategetsi babiri bashobora kuzogira icyo bafunditse ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa. Mukurangiza ukekwa kuba yari nyuma y'umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa karere ka Amhara muri Ethiopia ku munsi wa gatandatu yarishwe arashwe n'igipolisi cy'ico gihugu. Igisata cijwe rya Amerika muri Ethiopia gitangaza ko General Asamine Tsige yegekwa ko ibitero bibiri byakurikiye uko gushaka gukurika ubutegetsi yiciwe muri quartier yitwa Zenzelma mu buraruko bushira ubuseruko bw'akarere ka Amhara mu gisagara cha Bahire Dar, ariko agerageza guhunga inzego z'umutekano zahavuye zimurasa.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba irasabira ibihano umunyamabanga mukuru w'uwo muryango kubera igiswa ry'amafaranga akabakaba miliyoni 3 z'amadolari ya Amerika. Ambasaderi Liberant Mukeko arabihakana akavuga ko ayo mafaranga yakoreshejwe mu mishinga y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Mu nama yabo yabaye kunduheze inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAR yemeje ko ari amafaranga imiliyoni 2 n'ibihumbi 108 y'amadolari ya Amerika yanyurujwe mu kigega cy'uwo muryango. Abagenzuzi b'ubutunzi babwiye abashinga amateka ko yagera ku miliyoni 1 n'ibihumbi 108 y'amadolari ya Amerika yaguzwe ibintu bitigeze byinjira mu bubiko kandi bitanagaragara neza inzira byaguzwemo. Ayagera ku miliyoni 1 w'amadolari nayo abashinga amateka bavuze ko ataboneka icyo yakoze bakemeza ko yanyurujwe. Abashinga amateka basabira ibihano umunyamabanga mukuru wa EAC Ambassadeur Liberant Mukeko kuko atashoboye gucungera neza amatungo y'uwo muryango. Iyo raporo yerekana ko hari n'ubundi bunyonyezi hamwe n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'uwo muryango kutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko no guhonyanga amategeko agenga itangwa ry'akazi. Iyo raporo niyo gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru wa EAC Ambassadeur Liberant Mukeko arahakana ibiri muri iyo raporo, avuga ko ataburyo bwanyurujwe canke ngo bukoreshwe nabi. Mu itangazo yashize ahabona Mukeko avuga ko iyo raporo ari ya kera kandi ko iyo mu mwaka uheze w'ibihumbi 2018 yari yerekanye ko ubwo bunyonyezi atabuhari. Muri ico cegeranyo gise ico gutanga umuco, Mukeko yemeza ko umuryango arongoye watumye ko umuhinga mu kugenzura ingene buryo bwakoreshejwe. Mukeko ati uwo muhinga nta kosa na rimwe yatoye mu byerekeye amategeko agenga gutanga amasoko n'ingene amafaranga yarishwe. Atanga akarorero ku modokari zitandatu zaguzwe amadolari arenga gato ibihumbi 236 zahawe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bihugu bitandatu bigize bagize uwo mujyango ku mugambi w'ubumwe bwa buraya akandi karoro gatangwa n'uwo mutegetsi aturuka mu Burundi n'amafaranga arenga gato ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu na bitandatu y'amadolari ya Amerika yatanzwe n'ubumwe bwa Afrika mu kurwanya indwara zifata ibitungwa mu karere kose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Ayo hamwe n'ayandi yakoreshejwe mu bindi nk'indero, amagara y'abantu, umutekano n'agateka kazi na muntu, umunyamabanga mukuru wa EAC atangazwa n'ingene yashizwe mu yanyurujwe canke yakoreshejwe nabi mu gihe abashingamateka bagirije uwo munyamabanga mukuru wa EAC ko adacungera neza amatungo ya EAC. Ambasaderi Libera Mfumukeko we wabona ko nyabuna yarakwiye gushimirwa kuko yagaruje mu kigega amafaranga yahora agenda mu bintu bidasobanutse cyane cyane ingendo zitandukanye. Uretse ingendo zahagaritswe kubera zidakenewe, Mfumukeko avuga ko n'ikiringo abaja muri izo ngendo bahora bamara canke igitigiri c'abagenda byagabanijwe ku rugero rushimishije. Aho EAC ivuga ko hari yarenga imiliyoni zitatu n'igice y'amadolari ya Amerika yagarujwe mu kiringo c'imyaka ibiri ya mbere uwo Murundi ashikiriye uburongozi bwa EAC mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Bitegekanijwe ko icegeranyo c'iyo nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC gihabye inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC. Iyo niyo ishobora gufata ingingo ko abagirizwa ubunyonyezi bahanwa canke ko bashimirwa kuko bakoze neza. Uwo muryango uheruka no gutora amafaranga uzokoresha muri uyu mwaka uzotangura itariki imeze ukwezi kw'indwi kuno mwaka gushika nk'ubu mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ayo nayo angana n'imiliyoni ijana na cumi na kimwe y'amadolari ya Amerika, yiyongereye ko gato kuyo ku mwaka uheze kuko yari miliyoni ijana na cumi y'amadolari ya Amerika. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda iravuga ko nubwo igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri hejuru ku rwego rw'igihugu hakiri byinshi bikeneye gukorwa. Iyi komisiyo iravuga ko akarere ka Nyabihu kari mu tugifite abaturage bibona mu ndorerwamo y'amoko ndetse n'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kikaba kiri hasi cyane. Claude Ganza, Munyamagana.
Ubwo hasozwaga amahugurwa y'ubwiyunge n'isanamitima yatanzwe n'urubyiruko rw'itorero Pentecote mu Rwanda rwiga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyabihu bayitabiriye barishimira ko hari icyo amahugurwa basigiye kizahindura imibereho n'imibanire yabo n'abandi.
Nyine nabyumvaga hirya nkumva ngo hari umuryango w'isanamitima uhuza abahutu n'abatutsi kugira ngo biyunge, nge ntabwo nari nakabyumva. Ariko amahugurwa amaze kuyabona, amahugurwa ya mbere meza kuko yanyubatse, aricyo yanyigishije. Mu itorero ryacu twe nta kibazo kirimo kuko amakorali tubana n'abaririmbyi twese turavanze, abahutu n'abatutsi barimo.
Bo aho dusengera buriya tusoma Bibiliya, ariko kwinjirayo neza mu byitwa ubumwe n'ubwiyunge usanga byari gake.
Aba baturage ariko bavuga ko abenshi mu batuye mu karere ka Nyabihu bagaragaza ibikomere bituruka ku mateka yihariye yakaranze.
Numvise ibikomere bigihari, ni ukuvuga ngo ari muri jenoside ababuze ababo, ibikomere baracyabifite. Kandi intambara y'abacengezi y'icyenda karindwi nayo yateje ibikomere kuko abantu babuzemo aba bakumva ko ari abatutsi babishe abandi ko ari abacengeza.
Ibikomere birahari kubera ko aka gace habaye ikibazo cya jenoside yaragerezwa ku Bagogwe. Urumva harimo ibikomere ku bakirisito bamwe n'abandi nabo hari ikibazo cy'intambara z'abakendumunani naho habaye imikibazo cy'abantu bapfuye benshi ko hari giye abaturage umva bashaka kuvuga ko bije gusana genocide ariko twasobanuriwe kabira byo muri 1998 ko ari ingaruka za genocide zatwaye ku bantu bera ko nk'abacengezi bazaga umusirikari yaza ntamenye umucengezi n'umuturage dusobanukirwa kurusha none twumva araho tuvuye naho tugeze dufata umwanzuro kuje dusobanurira abakristo bacu
ubuyobozi bw'itorero Pentecote mu Rwanda bwatanze amahugurwa kwisana mitima uvuga ko nubwo aka karere kabayemo amateka ashari arimo kuba ariho hagerageje genocide ndetse na nyuma y'uko ihagarikwa kagashigishwa n'intambara y'abacengezi mu myaka ya 1997 na 1998 ariko umuvugizi mukuru ADPR Frem Karuranga ahamya ko umusaruro uva muri aya mahugurwa utanga icyizere
uyu munsi rero umusaruro hari kubera yuko tubikora hirya no hino fasha abanyarwanda ariko cyane cyane cyo twishimira nuko umusaruro ukomeye cyane nuko bikorwa n'urushyiruko kuko no Rwanda rwejo kandi urushyiruko rukabibwira abakuru ubure dufite umusaruro twiringira ko ejo nta kindi kizaba Rwanda rwejo ruzaba rwiza kurushaho kuko bikorwa cyane n'urushyiruko ubwabo barubaka ababyeyi babo ariko nabo barubaka ejo habo heza
ubumwe n'ubwiyunge buhagaze ku ijanisha rya 92 n'ibice bitanu nk'uko ibipimo bya komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bibyerekana cyakora bwanarenzaho Giovanni ushinzwe guhuza ibikorwa by'umwe n'ubwiyunge mu ntara y'uburengerazuba avuga ko akarere ka Nyabihu kagifite ibipimo biri hasi
abakirebera mu ndorerwamo y'amoko ku rwego rw'igihugu byagaragaye ko ari 27 n'ibice 9 mu gihe muri Nyabihu bari 40 n'ibice 3 ku ijana ubwo bigereranyije na 27 n'ibice 9 ku rwego rw'igihugu bivuze ko Nyabihu iri hejuru y'ikigereranyo cyo ku rwego rw'igihugu hanyuma abakigaragaza ingengabitekerezo ya genocide ku rwego rw'igihugu 25 n'ibice 18 gihe muri Nyabihu ari 34 n'ibice 2 kwijana ubwo nabwo igipimo kiri hejuru ariko iyo dukoze mu ayeni ibindi bipimo byose tugenda tubara n'uburyo abanyarwanda babona ubumwe bw'abanyarwanda tubona ko igipimo cy'umwe rw'ibyo ku rwego rw'igihugu ari 2.5 bivuze ko ni byiza ariko dufite ibyinshi tugomba gukora kugira ngo tugere aheza kurushaho
abahuguwe basaba ko amahugurwa nk'aya yajya atangwa mu byiciro binyuranye bahereye mu mashuri ariko n'abandi bose akazabageraho Komisiyo y'umwe n'ubwiyunge isaba bakoze ibyaha bya genocide gutera intambwe bagasaba imbabazi kandi bikajyana no kwica ikiru byerekana neza ko umuntu yahindutse Komisiyo kandi ivuga ko gutanga imbabazi nabyo ari ngombwa kuko bitabohora uwahemutse gusa ahubwo binabohora n'uwahemukiwe aya mahugurwa yanitabiriwe n'abanyeshuri bahagarariye abagera ku 190 babarizwa muri Nyabihu abayitabiriye muri rusange bakaba bitezweho gutanga umusanzu wo kwigisha bagenzi babo aho bazabasanga Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Juju d'Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi ry'Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Mu Rwanda harabera imurika bikorwa ry'igihugu ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ejo kuwa mbere habereye amarushanwa y'inka zitanga umukamo kurusha izindi inka yabaye ya mbere ikamwa litiro 52 ku munsi aborozi bo mu Rwanda baravuga ko bagiye gushaka ubwoko bw'abenezi inka kugira ngo bagire umukamo utubutse asumutakabuye
aya marushanwa yitabiriwe n'inka 10 maze abazi gukama barushanwa kwerekana inka zirusha izindi kugira umukamo utubutse Bwana Isenga Fabrice ukurisha ishami ry'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi labo asobanura akamaro k'amarushanwa nk'aya
cyo ni kwabo n'ikigamije kugira ngo twereke abantu ari aborozi baje kwitabira kino gikorwa ari n'aborozi baza gusura ikigero cy'inka zitanga umukamo aho kigeze mu Rwanda no kugira ngo arusheho gushyiramo ingufu kugira ngo inka zitange umukamo ushimishije. Harushanwe inka 10 muri rusange muri Jersey. Inka yabaye ya mbere yabashije kugira amaritro, tubaze ku munsi yagira amaritro 53, kuko aborozi barimo basura zino nka bafata zino nka nizo mu Rwanda nizavuye hanze, tuti zino nka nizo mu Rwanda bareba icebe yabyo bareba nka amaritro zakamye bakavuga ati ntibibaho ati bintu twatuze kare ibintu tubona ku mafoto. No
inka yagize umukamo ruti zindi n'uyu mudamu wahawe inka muri iyi gahunda yagira inka gahunda ifasha abatishoboye. Uyu mubyeyi Dusabe Domina atuye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, inka yayihawe mu mwaka w'2006 ubu akaba ageze kuri litiro 80 ku munsi.
Mpampaye inka nziza y'injerisi isanzwe icuruza mu isoko ibishyimbo, none hirabyara mbona itanze umusaruro usumbye mu isoko. Ntangira ubwo nkundi inka nkorera inka nyine ziranyungura, none ngeze ku rwego rwo kuwa mbere yakamwe litiro 26 n'igice. Iyo wabaze mu gitondo nimugoroba ni 52. Nigishije abana banjye na ma lisansiye batatu kandi twaramwubatse nta kibazo dufite na kimwe rwose. Inka ubundi kintu ishaka n'ukurya igahaga, n'ukuyitaho, ni wo murimo wanjye. Nk'uko umuntu wese abyuka akajya kwita inka yanjye, ni wo murimo wanjye, nkayitaho cyane, ikarya y'ubwatsi irya nk'ibindi byose, ahubwo iburira igihe ikanywera amazi igihe.
Madamu Dusabe avuga ko yatangiriye ku nk'imwe bamuhaye muri gahunda yo gufasha abatishoboye, none akaba amaze kugira inka 5. Uyu mubyeyi ufite abana biga mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza avuga ko bose abasha kubarihira abikuye ku mukamo w'inkazi. Dusabe yabwira Ijwi rya Amerika ko buri kwezi abona amafaranga asaga 170,000 bimufasha gukora ubworozi bwe no gutunga umuryango we. Abandi borozi baturutse hirya no hino mu gihugu bitabiriri murika baravuga ko ibyo babonye bari basanzwe bazi ko biba mu bindi bihugu batari bazi ko no mu Rwanda byashoboka.
Ni byantangaje kubona inka ikamwa litiro 50 na zingahe, ndumva ni inka yakuzamura ugakira ukaba umukire mbese tuvuge.
Iyo ikanwa zingahe?
Iyo andika mwa litiro 5. Nafashe urugendo ndavuga nti reka nze ndebe inka mbese inangaha zifite agaciro za nanjye nazashakisha ubwo bwoko bwiza nk'aba ariyo nakorora. Nafashe gahunda yo kuyigura kuko inka ikamwa izo litiro zingana gutyo, urumva waje ugurisha umukamo ukagira akamaro.
Numiwe njyewe akamwa ga litiro 7 nkagira ngo hari mbese nkumva ko ubwo ari njyewe ufite inka naho hari izirenze. Naye ndi kumva uwami nka nkingi ahubwo nanjye nkayoro. Usibye ko wenda ibyo kurya wenda ibyo umuntu atabasha kubona. Ni ukubabwira nyine ibyo twabonye ubundi kumva n'umwe. Nakomeje kunyura aha ahubwo nayireba gutya ituzurije mu nda. Nkumva ko ubwo atari yo ya mbere, nako niyo yabaye ni ya mbere. Ntacyo bivuze, naho twe twagaburaga ukumva ko kubitahaze ngo yuzu. Aribwo igize.
Kandi Ndayisenga Fabrice ukuriye ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RAB asobanura ko kugira ngo umworozi abone umukamo umuhagije bisaba umworozi kwitwararika kubyo akorera inka ye.
Mbere na mbere hari ubwoko bw'inka zitanga umukamo. Ziyo zino nka dufite hano za Jersey na Frizo ni inka tanga muri rwa Girinka. Urugero ubaye wa mbere muri inka Jersey n'umworozi wa Girinka ntagari umworozi waje kwitabira n'umurika rwa umworozi uvuga ngo arifite n'umworozi uhaye inka mu rwego rwa Girinka. Ariko inka igomba kwitabwaho ikarya ibyatsi, ikarya konsantre, ikanywa n'amazi, ikagirwa n'isuku.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ejo kuwa mbere urubanza ruhuza radio yigenga bonesha FM n'urwego CNC rugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi rwasubukuwe mu muhezo. Iyo radio yari yatwitswe inafungwa nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka w'2015 yari yasabwe urwandiko rw'ubutabera rwerekana ko butayikurikirana. Eloge Willy Kaneza.
Muri sentari jejo kuburanisha imanza z'amatati yerekeye akazi ko administrative mu Gifaransa ni urubanza ruhuza radio bonesha FM n'urwego CNC rucungera ingere imyamakuru bikora mu Burundi rwumviririjwe asohotse mu rukiko. Leo Masengo aramutwa radio bonesha FM yabwiye amenyesha makuru bari bahari iki ntahe uyu munsi yibanze ko kurusha
nabonye ko urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana uburyo amakuru atangwa ko bahagaze cyane ku cyumviro cy'uko tuba twararengeje ibiringo birekuwe ngo umuntu yitware. Ariko rero ivyo ntivyadutangaje mbere bikaba vyatweretse yuko ubwo rwego atabintu byinshi bari bafise bavuga kugira ngo bashobore gutsindura urubanza, ari naco gituma baguma bavuga ibijanye n'ivyo biringo kugira ngo urubanza ntigwemegwe. Hama rero tukaba twebwe twaberetse yuko ibiringo tutabirengeje na gatonya yuko twabikurikije, hama dusaba sentare yuko yo dutunganiriza igahagarika iyo ingingo. Hariho ingingo zagiye zifatwa nyinshi n'ubwo rwego sense hama bagashaka kuzitiranya, ariko twebwe uko twabirageje nuko twaberetse yuko ingingo twitwariye kandi tutarengeje ivyo bihe bibaza.
Umuyobozi wa radio bonesha yanagarutse ku ci radio yiwe yari yitwariye
ingingo twe twitwariye nuko batwankiye dossier yacu kandi bavuze yuko ikwije ibisabwa byose. Iyo ngingo nayo yafashwe na sense itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018. Hama twebwe turitura itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu turitura umukuru w'ugo rwego tumusaba yuko yohagarika iyo ngingo kubera itajanye n'amategeko. Badusabye igipapuro atanahamwe kiri narabivuze igipapuro atanahamwe canditse mu bisabwa.
Icho gipapuro nurwete rwategerezwa kuva mu butungane rwerekana ko radio bonesha idakurikiranwa n'urwo rwego. Mu gihe urubanza rwaroye mu mwiherero abitwaye bafite icyizere ko bazoronswa ukuri.
Abacamanza bavyumvise ukwizera ko abacamanza niyo bacisha ahari ukuri. Twebwe nta nkeka ko twotsinda urwo rubanza bakava muri ivyo byo kuvuga ibiringo n'ibiringo mbere twebwe twaravyubahirije kubera twari twagiye tubaza yuko ibiringo ingena bimeze.
Radio bonesha ni imwe mu nyamakuru bitanu vyigenga genga vyaturiwe inyuma hiri kwa jubutegetsi ryaburijwemo ku magenekerezo ya 13 na 14 mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015. Bine muri ivyo harimo bonesha radio RPA, radio Isanganiro na radio Television Renaissance zari vyavugishije ijambo rya General Godefroid Niyombare yarongoye umugwi w'abasirikare n'abapolisi bari bemanze iryo hiri kwa jubutegetsi bavuga ko bashaka kugarukira amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro ry'Uburundi. Ikinyamakuru cya gatanu aricyo radio Rema FM nico cyonyene vyaturiwe kitari carivugishije. Rema FM na radio Isanganiro buzarasubiye gusamiranira ku butaka bw'Uburundi mu gihe RPA na Renaissance zikorera hanze y'igihugu. Eloge Ulika neza Nairobi juya America.
Nshuti mwakomeje kudutega matwi tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira. Aya makuru yarahagarariwe na Edir Rwema naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze